mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na hazo ndongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese incuti bakunze.
Imanga turi hampande y'ishuri ziguma zihomoka imvura iguye n'indani mu ishuri radusangayo tukacare tugira ubwoba rwose
ntawo babwira ngo barehe kugenda naye ahandi ho tubona batashe tukavuga ati Imana ishimwe naye y'imvura iguyeho turacikumira ati nta kundi karabaye tubonye batashe tukashira imitima mu nda.
Aba ni bamwe mu bavyeyi n'abarerwa muri commune Mubimbi yo mu ntara ya Bujumbura mu Burundi bavuga ko ikibazo c'ibiraro bihomagurika gikwiye guhagurikirwa ibintu bitarariyangara. Iyo nkuru co kimwe n'izindi zivugwa mu gihugu c'u Rwanda turazigaruka ko handi hato mubeka gufi ya maradio yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make ko umukuru w'igihugu ca Nigeria Muhammadu Buhari yiteguriye kubonana na perezida wa Amerika Donald Trump kuri uno wa mbere ngaha Washington DC. Aba bategetsi babiri biteguriye kuganira ku bibazo c'iterabwoba n'iterambere ry'ubutunzi muri Nigeria, igihugu ca mbere gifise abanyagihugu benshi muri Afrika. Ico gihugu ca Nigeria kikaba kimaze igihe gihanzwe n'ibitero vy'umurwi w'iterabwoba wa Boko Haram watanguye ibitero vyawo haciye imyaka 9. Uwo mugwi ufise umugambi wo gushinga leta igendera ku mategeko y'idini rya Islam. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bakaba bamaze kwicwa, abana b'abakobwa nabo amajana n'amajana bakanyuruzwa. Boko Haram yagiye urakomera mu myaka iheze uhava ujabuka kugira ibitero mu bihugu bibanyi vya Nigeria mu karere k'uburengero bwa Afrika ya Sahel. Mwaka uheze leta ya Donald Trump yemeje guha imfashanyo y'amamiliyoni amajana atandatu y'amadolari igihugu kugira ngo gishobore guhangana n'uyo mugwi. Ayo mafaranga agenewe gufasha Nigeria kugura indege zo mu gwamo zigezweho, ibikoresho zo mu ngwano murantunga zigezweho, ibikoresho byo kugwanya Boko Haram n'abagwanyi biharanira leta ya Islam. Hajeje umutekano mu gihugu cya Uganda batangaje ku munsi wa gatandatu ko bisha abantu babiri babasanze mu kigo babatangira mu nyigisho z'abatwarwa mu mirwi ikora iterabwoba. Polisi ya Uganda yemeza ko muri ico kigo kiri ahari isengero y'abayisilamu mu gisagara cya Kampala yahasanze abaharugwa mu ijana harimo abana 94 n'abafasoni 18 bari bagizwe imbohe bahabwa izo nyigisho. Umushikiranganji w'intwaro hagati muri Uganda JJ Odong yaciye abwira ijwi rya Amerika ko amatohoza y'ibanze yerekana neza ko muri abo bariko barahabwa inyigisho harimo abaturuka mu Burundi, mu Rwanda, Kenya na Uganda bari bafise ubwoba bwinshi n'ibimenyetso vy'ihahamuka. Emiliane Kayima havugira polisi ya Uganda ku ruhande rwiwe yatangaje ko amakuru y'ibikorerwa muri ico kigo bayamenye ku munsi wa gatanu aho bariko barakurikiranira umugabo ahigwa n'ubutungane yagizwa kunyuruza umupfasoni Uganda kazi imbere yo kumwica hari mu kwezi kwa kabiri. Gusa ntibiratomoka kuyo mugabo hari isano bafitaniye nabo bandi bariko baratanga izo nyigisho. Radio ijwi rya Amerika murayumva ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni ku rubuga rwa internet kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Turi no kuri Facebook, adresi yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara, turabaha ikaze mwese nshuti bakunze.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika. Kuno wa mbere polisi y'u Rwanda yakoresheje ivyuka biryana mu maso igerageza kwinjira mu ikambi ya Kiziba iherereye Karungi. Ndi kumwe na mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana ariko arakurikirana ino nkuru. Claude, amahoro ngaho mu Rwanda.
Amahoro Masabyane.
Vyifashe gute polisi y'u Rwanda yagerageza kwinjira ngaho muri yo kambi ikoresheje vyuka kubereke?
Ngira ngo Diane, kuva ku itariki 20 z'uku kwezi kwa kane, polisi y'u Rwanda yongereye umubare w'abapolisi mu nkengero z'inkambi ya Kiziba ndetse no ku mabariyeri ayinjiramo. Kuva icyo gihe polisi yagerageza kwinjira ariko impunzi nazo ntizemere yuko binjira. Kuri uyu wa mbere nibwo makuru dufite ari uko polisi yagerageje kwinjira ikoresheje imbaraga ndetse n'ibyuka biryana mu maso. Hakaba hari n'umwana umwe w'umuhungu ngo wakomeretse akaba ari kuvurirwa mu bitaro. Ariko kugeza uyu mwanya tuvugana, polisi yongeye gusubira mu birindiro byayo basubira inyuma, niko ubungubu bihagaze. Bagerageje kwinjira ariko n'ubundi impunzi ngo zikomeza kubakumira, hanyuma polisi isubira inyuma.
Hari impamvu uba uramenya icatumye binjira? Bariko bashaka kuja gukora yiki?
Nkuko twabikozeho bwa mbere tubaza umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda icyaba kigenderewe, icyo gihe yatubwiye ko nta makuru yari afite byari bigitangira. Ariko bigeze ku itariki 24 z'uku kwezi, yabwiye ikinyamakuru The New Times cyandikirwa hano mu Rwanda yuko ikigamijwe ari imikwa bisanzwe, ari ugucunga umutekano bisanzwe nk'uko basanzwe babikora n'ahandi ku mihanda cyangwa se mu mirenge, ko nta kindi kintu kidasanzwe. Ariko navuga ko mu kazi kabo bamaze gukuraho ayo mabariyeri y'impunzi, bavuze yuko ayo mabariyeri yakoreshwaga mu rwego rwo kubuza inzego z'umutekano kwinjiramo kugira ngo zibuze abacuruza ibiyobyabwenge cyane cyane biganjemo urubyiruko. Rero ibyo byavuzwe na polisi kuri iyo tariki 24 babibwira The New Times, nta kindi kiratangazwa. Bavuga yuko bakeneye cyangwa se kigambiriwe uretse kuvuga ko ari ugukora amarondo cyangwa se gucunga umutekano bisanzwe nk'uko n'ahandi basanzwe babikora.
Urakoze cyane gose. Mbere ko tukurekura, icuka kimeze gute mu kambi indani? Hari impunzi murashobora kuvugana bari bamerewe gute? Ubuho byavyifashemo gute n'abahava bemera yuko polisi ikora iyo mikwabo?
Nanubu ntabwo impunzi zirabyemera, ziravuga ko zidakeneye yuko baza kubacungira umutekano kuko nta kibazo cy'umutekano muke bafite. Icyo navuga ni uko impunzi zavugaga yuko zifite ikibazo cy'inzara kuko ngo batari kubona uko bajya guhaha hanze y'inkambi. Bavuga yuko ndetse n'uwari ufite isoko ryo kubagemurira ibiribwa yabujijwe kwinjira. Ariko namushatse mvugana nawe kuri telefone mu mwanya washize, ambwira ko ikibazo gihari cyatumye cyangwa se kiri gutuma atazana ibyo kurya mu nkambi atari uko polisi yamubujije, ahubwo ko ari ikibazo cy'umuhanda utagendeka, akaba ategereje ko babanza bawusanura ahangiritse cyane kugira ngo abone uko abazanira abagezaho ibyo kurya.
Urakoze cyane gose Claude Ganz, ubandanye ukurikirana iyo nkuru. Hama makuru yacu ari imbere, uraza kutuzanira ibindi.
Urakoze cyane Diane.
Nuko rero tukiri ku makuru agezweho mu karere k'ibiyaga binini, mu ibohero rikuru rya Mpimba ni mu Burundi hari kwarumvirizwa urubanza rw'ikibiriraho hagati y'uwitwa Melchiade Nzofa Barushe n'umushikiriza manza wa Parike kukira sentare y'igihugu n'intara ya Bujumbura. Ku murongo wa telefone Evariste Nzikobanya, nka umenyesha makuru ijwi rya Amerika Bujumbura, ariko arakurikirana ino nkuru. Evariste, amahoro ngaho mu Mpimba. Evariste,
ndakumva neza Diane.
Ego, uyo mu Melchiade Nzofa Barushe ninde, hama ariko yumvirizwa kuvyo yagirizwa vyibiki?
Melchiade Nzofa Barushe
Evariste, turiko turacaye kumwe ku murongo wa telefone.
Ndakumva neza Diane.
Duga kwijambo. Aratwihanganira, turumva amajwi yiwe atariko arasohoka. Iyo nkuru turaza kuyigaruka ko niyo vyadukundira, ariko muri duke yaramaze kuducishiriza ko nuko yo Melchiade Nzofa Barushe ari umunywani wa CNDD FDD. Mu vyo yagirizwa naho harimo uko yoba yariko aratera ubwoba abanyagihugu, havuga yuko abatazotora hamaze gutegurwa ubwato bwo kuzabara baseha babatwara mu nzuzi zitandukanye. Ivyo turaza kubigaruka ko hanyuma. Ivyerekeye ubutunga ni mukanya isase nyuma ya kakaruhuko gato.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Wohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dusubire mu gihugu cy'u Rwanda tubabwira iby'ubutungane umucamanza mu rukiko rw'ikirenga mu Rwanda yafashe ingingo yo kuburanishiriza mu muhezo Colonel Rugigana Rugemangabo ku byaha byo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu mu Rwanda Eric Bagirubusa.
Colonel Rugigana Rugemangabo yageze ku rukiko rw'ikirenga ari mu modoka ya gisirikare ifunze hose itwara abafungwa kandi arinzwe bikomeye. Bitandukanye no mwiburanisha ryabanje ku bujurire mu rukiko rw'ikirenga kuri uyu wa mbere, uyu murumuna wa General Foste Kayumba Nyamwasa yinjiye mu cyumba cy'urukiko ari mu mpuzankando n'impeta bya gisirikare, agenda cumbagira arinzwe n'abakuriwe n'ufite ipeti rya majoro. Umucamanza yamusomeye umwirondoro we n'ibyaha aregwa, maze Colonel Rugigana yongera kumubwira ko kubera ikibazo cy'uburwayi atumva neza ibivugirwa mu rukiko, anasaba ko bibaye ngombwa yajya acishamo akaburana yicaye. N'uburwayi yavuga ko bukomoka ku gufungirwa ahantu habi. Umucamanza amubwiye ko ibindi byumba by'urukiko yakabaye yifashisha byabonekamo indangururamajwi byose byarimo bikoreshwa, maze akajya agerageza kuvuga cyane kugira ngo uregwa abashe kumva. Kapiteni Fostenza akamwita uhagarariye ubushinjacyaha mbere yo kugira icyo avuga ku miterere y'urubanza, yabanje kwibutsa umucamanza ko kubera imiterere y'ibyaha arega Colonel Rugigana ku mpamvu yitiza umutekano w'igihugu urubanza rwabera mu muhezo nk'uko byagenze mu rukiko rukuru rwa gisirikare. Colonel Rugigana yahise yaka ijambo maze avuga ko ubusabe bw'ubushinjacyaha atari itegeko. Yavuze ko ari ihame ku rubanza rubera mu muhezo igihe bigaragara ko ntarenga yobora ryabayeho. Ati na kera abazungu batarazi imanza zaberaga ku karubanda. Ati niba narakoze ibyaha bikomeye koko nk'uko babindega n'ibigaragarizwe rubanda. Mu mvugo yumvikanisha uburakari uyu murumuna wa General Foste Kayumba Nyamwasa yabwiye umucamanza mu rukiko rw'ikirenga ati urubanza mu rumaranye imyaka 6 muri iyi nzu nararujuririye nta butabera. Ati hari izindi imanza zikomeye z'abanyapolitiki n'iz'abandi basirikare bakuru ziruta urwanjye zabereye mu ruhame. Yumvikanye yiko mu mushinjacyaha wa gisirikare mu mvugo yabwiye umucamanza agira ati ibyo bintu avuga byo gusaba umuhezo n'ugutekinika n'ugushaka guhisha amakosa yabaye ngo atamenyekana. Ati baranyihereranye barambeshyera muri dosiye yabo nta kintu kirimo bashingiraho banshinja. Ati ni dosiye bakoze nyuma y'amezi 6 mfunzwe. Nimvugo nawe yarakaje Kapiteni Nzaka mwita ku ruhande rw'ubushinjacyaha bwa gisirikare, maze nawe yikoma Colonel Rugigana ko atandukira. Ati aratandukira asa n'ushaka kugira abandi bantu atuma kuruta kubwira inteko imuburanisha. Colonel Rugigana nawe yahise asubirana ijambo abwira urukiko ko yaba amategeko u Rwanda rugenderaho ndetse n'amategeko mpuzamahanga atapfa kwemerera gushyira urubanza mu muhezo. Ati ubundi se ko urubanza rwarangiye ikiburanwa ari ubujurire ni kuki rutajya mu ruhame? Yavuze ko kurushyira mu muhezo bizamugiraho ingaruka atasobanuye. Maitre Godefroid Butari umwunganira mu mategeko nawe yavuze ko atabona impamvu ubushinjacyaha bushingiraho busaba ko urubanza rwaburanishirizwa mu muhezo. Yavuze ko kuba umushinjacyaha asaba umuhezo mu magambo ubwabyo bidahagije, yagomba kuba agaragaza ibindi bimenyetso bifatika byatumye umucamanza mu rukiko rw'ikirenga abaza umushinjacyaha niba hari iyindi mpamvu yihariye ikora ku mutekano w'igihugu yatuma koko urubanza rujya mu muhezo. Maze Kapiteni Nzakamwita asubiza ko impamvu ihari koko ariko ku ruhande bahanganye muri uru rubanza rwirengagiza iyo mpamvu. Mu magambo make yavuze ko Colonel Rugigana aregwa imikoranire n'umutwe wa FDL warizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo udacana uwaka n'ubutegetsi bw'u Rwanda n'indi mikoranire n'abarwanya ubutegetsi buriho mu Rwanda. Bityo rongo ibyo nibyo urundi ruhande rwifuza ko uyu musirikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda yaburanira mu ruhame bidakwiye. Colonel Rugigana yahise yongera yakijamba bwira urukiko ko afite ibihamya ku rubanza rwe rurimo ibiremekanyo mu Rwanda byahawe imvugo yo gutekinika cyangwa se ibitekinikano. Byateye urukiko kwiherera rusesengura ibivugwa n'impande zombi, maze nyuma y'iminota ibarirwa mu 10 umucamanza agaruka yanzura ko kubera imiterere y'urubanza n'ibyaha Colonel Rugigana aregwa byo kuba yarakoranye n'abarwanya ubutegetsi buriho urubanza rugomba kubera mu muhezo. Yavuze ko kuba urubanza rwabera mu muhezo bitanyuranije n'amategeko kandi ko bitabangamira uburenganzira bwo kwiregura kuri Colonel Rugigana, maze ahita ategeka ko abandi bose bitareba basohoka mu cyumba cy'iburanisha. Koloneli Rugiga na Rugema ngabo yafashwe mu 2010 kwikubitura ubushinjacyaha bwamureze ibyaha bitatu icyaha cy'ubugambanyi bugamije kugira nawe ubutegetsi buriho biciye mu nzira y'intambara gukwirakwiza imuha zigamije guteza imidugararo cyangwa imvururu muri rubanda no gukwirakwiza intwaro no gukorana n'umutwe wa FDR abarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo udacanuwaka n'ubutegetsi bw'u Rwanda n'ibyaha byose hakana yivuye inyuma akavuga ko ari ibihimbano birimo icyo yita gutekinika kandi bimwe muri byo bisa n'ibyo mukuru we General Faustin Kayumba Nyamwasa usigaye abarizwa muri Afurika y'Epfo nawe yarezwe ndetse inkiko zimucira urubanza adahari zimuhanisha gufunga imyaka 24. Koloneli Rugigana mu 2012 urukiko rukuru rwa gisirikare rwamuhamije ibyaha bibiri cy'ubugambanyi bugamije kugira nawe ubutegetsi buriho binyuze mu nzira y'intambara n'icyo gukwirakwiza imuha zigamije guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda rwamuhanishije gufunga imyaka akicyenda mazara kijuririra urubanza ku rwego rwa mbere rwaberaga mu muhezo ubushinjacyaha bwa gisirikare bwari bwamusabiye guhera mu munyururu nabwo bwahise bujurira icyemezo cy'umucamanza bavuga ko igihano cyahawe Koloneli Rugiga nari gito n'ukuvuga ko kuri inshuro umucamanza mu rukiko rw'ikirenga agomba kumva ubujurire ku mpande zombi n'impamvu za buri ruhande. Kugeza ubwo twateguraga inkuru kuri urubanza rubera mu muhezo ntitwari twakamenya itariki ya nyayo ruzasubukurira. Akabagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Eric arakoze mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nkayagarutse ku murongo wa telefone kugira ngo atubwire iby'urubanza rw'umunywanyi wa CNDD-FDD yitwa Melchiade Nzopfabarushe mu gihugu cy'u Burundi ariko arumvirizwa ikibiriraho. Evariste, uyu munywanyi wa CNDD-FDD Melchiade Nzopfabarushe ninde hama yagirizwa iki?
Uyu munywanyi wa CNDD-FDD Melchiade Nzopfabarushe avuka muri komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura ariko yagirizwa ko yakoreye icyaha cyo gutera ubwoba abanyagihugu no kubwira Diane yuko haheze indwi.
Ndumva telefone igriko iratwa nkiragose muradutunga mutuburanye inshuti bakunzi b'ijuru rya Amerika ariko Evariste yemeye yuko ino nkuru muza gushobora kwikurikira makuru yacu igihe cy'isaha 12 mu kanya turaca tubandaniriza mu ntara.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mu ntara naho nari nabiciye ku masonga nk'itangura abanyagihugu muri komini ya Mubimbi turi mu ntara ya Bujumbura barataka batakambira leta kubakorera ikiraro cyo ku ruzi Muhunguzi ibintu bitarayangara hamwe kibonetse gishobora kibomotse gishobora konona ibitari bike harimo no gucika kwibarabara RNR rya Bujumbura Bugarama mu gihugu cy'u Burundi. Menyesha makuru ijwi rya Amerika i Bujumbura Diane Ndonse yadutegura ibindi kwino nkuru.
Ruzi Muhunguzi ruca muri komine Mubimbi ruvuye muri komine ya Muramvya rugabura umutumba wa Muyabara n'uwagitwe yo muri zone Mageyo muri no komine. Uruhande rugeramiwe cyane no kubomoka ni ku kiraro gica kwibarabara rya RN1 neza na neza ugeze ku birometero 23 uva mu gisagara cya Bujumbura ugana i Bugarama. Imisozi yo ku nkengera yago ibandanye rubomokeramwo. Ibyo biva ku mazi menshi y'imvura imaze iminsi yonona ibitari bike muri kano karere no mu zindi ntara. Umwe mu ndongozi zo ku mutumba wa Gitwe Simbabaje Philippe arabitwiganira.
Rutsi muri iyi minsi kwasa kuko twahora turutsika mbere muri uwo mwaka mbere kwabaye ndanse kuko amazu aratwagwa murabona ngaha anyu kuntu amazu n'amashuri urabona kuntu agomba kwegera. Mwanya n'umwanya muzokumva ko tubabwira ko abanyeshuri bageze iyo hefi wanyu Bujumbura. Naha abasirikare kirinda cy'abasirikare cyari kiri umwanya n'umwanya barajyana nako.
Agasagara ka zone Mageyo kari ku ibarabara rya RN1 hari ibikorwa bitari bike biharangurirwa. Aha twovuga nk'ibiro by'izone, ivuriro, ikirindiro cy'abasirikare, ihinguriro ry'ikawa, amashure agizwe n'ishure shingiro hamwe na lycée communale Mageyo. Inyubakwa zose zirangurirwamo ivyo bikogwa zose zisa n'izigeramiwe. Hari zigaragara ko ziri nko ku metero imwe gusa canke amasantimetero yahimanga igeze ibomoka. Abanyeshure cyo kimwe n'abavyeyi babo bavuga ko bamana umutima uhagaze.
Mukuri turagira ubwoba cyane kubera imanga ziri hampande y'ishure ziguma zihomoka. Natwe tukaba dusanzwe twiga ngaho nyene ku ishure, imvura iguye n'indani mu ishure iradusangayo. Tukaca rero tugira ubwoba rwose, tukiyumvira yuko n'amashuri yoguruka ariyo tura.
Ni kubera nyine umengo ntawo babwira ngo barehe kugenda naye ahandi ho tubona batashe, tukavuga ati Imana ishimwe naye y'imvura iguye ho turacikumira. Ati nta kundi karabaye, tubonye batashe tugashira imitima mu nda.
Amazi atatu y'amadandarizo ari kuri rino barabara rya RNA Bujumbura Bugarama aramaze kubomoka ku ruhande ruraba ku ruzi. Banyene kwadandariza bavuga ko ibikorwa bisa n'ibihagaze.
Nta kuntu twoshobora kubandanya kandi amazu yacu mumbona yapo maguritsa. Nta kuntu bwo bibandanya. Ibi nivyo byari bisango bidutungiye umuryango. None murabona yuko amazu yose yaheze yahereye mu myonga. Nta kuntu twobandanya tubandanya ibikorwa kandi aya niyo yari mikoro y'iwacu. Nibwo buzima bwa rw'iwacu.
Ibintu bitera byunyuka kuko niri barabara nyene rya RN1 ricako ibyo badandaza naryo rishobora kucika hamwe atagikozwe mu maguru masha. Isanzwe ricako imodokari nini nini zitwara ibidandazwa njabukambibe. Uretse ko bifitiye akamaro kanini igihugu muri rusangi, abanyagihugu hano muri zone Mageyo babona ko ingaruka mbi zohera kuri bo.
Iri barabara niryo ridutejeje imbere gose. Kuko iri barabara bisanzwe naryo nyine bari mutima w'igihugu. Ndicamo ibidandazwa byose by'igihugu. Natwe bwo abanyagihugu twahaturira nka koyoko nk'abadandaza bakadandariza ngaha ku barabara na tukaronka aho dusumira. Natwebwe rero aho ibintu bikuragenda biratubabaje aho leta n'igira ingovu irabe ko igitarugwa cyotarugwa n'ingoga ikafasha n'abanyagihugu zaba ziko ziragenda zitwagwa n'ibihomoka.
Hari bidandazwa biva hanze mu makungu bikinjira no mu Burundi urumva bibuzaho bica tubaduhombye.
No kuvuga ingenzi zahora zica ngaha zikahateramira aba badandaza amazu y'ababomotse bakabazimana bakagenda bivunye akayara. None urabona ntaho bazosubira kolera hameze neza.
Musitaneri wa komine Mubimbi Ntirande kura Leonidas avuga ko izo ngorane zatanguye kwibonekeza mu mwaka uheze ariko ibintu bitera byunyuka. Iyi ndongozi ya komine ibandanya ivuga ko bamaze kwandikira igisata kijejwe amabarabara cyo mu bushikiranganje bwo gutwara abantu n'ibintu hamwe n'ibikorwa bya leta. Kuri ivyo umuvugizi muri ubwo bushikiranganje Jeanne Mukenguruka avuga ko bakiriko baritunganya mu kwegeranya uburyo kugira hagira igikozwe. Byongeye uyu muvugizi avuga ko bahiriwe bahishije kuko ibarabara rya RN1 risanzwe ryariko rirasanurwa n'ishirahamwe ry'abashinwa ciko ku buryo bw'ibanki isi yose. Mu ntara ya Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ejo ya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro kiracari iwanyu mu ntara inkuru zo mikambi naho duhereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho busuma bw'ibiterwa mu mirima itandukanye y'impunzi zahungiye muri Rusenda rwabaye ndanse inkuru ibanda idambuye na mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo.
Abahinzi bahinga hirya no hino mu mirimo yo mu Rusenda ho muri grupe ya Bararanoro bavuga yuko bibasigwa n'abajura biba imyaka mu mirima yabo cyane cyane imirima y'imyumbati n'intoryi ndetse n'amateke. Usabye Imana Jean Marie Vianney ni umuhinzi w'imyumbati mu Rusenda atangaza yuko intandaro y'ubujura bwibasira imirima yabo uturuka kuba ishyiramwe rya pamu rijya ritinda kubaha ibifungugwa bityo bigatuma imirima yabo yibasigwa na zimwe mu mpunzi ziba zishonje ndetse n'abaturage b'abakongomani.
Narateye imyumbati maze kuyitera sanga ibigombo bamaze kubicomora mu mabura jana tutitse narahashitse ndibaza abo wabicomoye ndabura n'imyumbati imaze kwigira haruguru keshi na keshi dusanga bamaze kuzabara irandura bayiba ariko tukibaza ababembe bavuga ngo n'abarundi batwiba natwe tukavuga ngo n'ababembe batwiba ariko ntabwo turabona ngo abo twiba ni banaka abona mu bisanzwe tugiye kuraba hale hale twibaza yuko buno busuma buriko buravana niki kintu citwita ngo ni indenga ngaha mwikambi rero ari umuntu ashobora gushika ku murima w'imyumbati akabona iyiryoshe abana ntibashobora kurara ubusa kandi yayibonye.
Ndayizeye Emmanuel nawe ni umuhinzi w'imyumbati n'ibijumba mu nkambi yo mu Rusenda yabwiye Ijwi rya Amerika ko afite impungenge ko undi mwaka bizabagora kongera kubona igishoro cyo gukodesha amasambu.
Nkajyewe nagize intege nke zo kurima umwaka narimye hafi kare 10 z'imyumbati maze gusanga umurima wanjye barawoneye wose nacengira intege nke zo kurima uno mwaka kuko nari navuga ati ndiko ndadunga twatubodweze na pokira twose na cambu unja hajana guhingisha wa mu murima kugira nanjye ndabikwa ari cyo noronka abana nti bari bakijya utubo twose naronka na zambunja nza kurimisha ubu rero intege nagize intege zo gusubira kurimisha uno maka mvuga ko nasubira gufata isuka ngo ndime
cyane niki bakwibye mu murima wa
imyumba ati baroneye barakura ibijumu hano ari ibijumu nasanze basoromye cyane cyane ikintu bari kubaraha cyane cyane nabantu bari miri intore bose basanga intore bononye hari nabari ibitunguru ibitunguru babirarama
aba bahinzi bahinga mu misozi yo mu Rusenda atangaza yuko abajura b'imyaka baduka no mu mirima igihe imaze kwera ari nayo mpamvu batewe impungenge n'ubwo bujura
birashobora kututeranya cyane guko abakongomani bamaze kwiyumvira yuko tubiba kandi bamaze kutwiyumvira uko urumva bica biduteranya n'ababanyu urabona ni kambi ko dusa nuko twegeranye cyane cyane gose kandi ku matongo nibo dusaba nibo dusega hanyuma akacu batwiyumvira kandi tugagaruka tukabiba urumva ko ari kibazo cyane.
Umuyobozi wa grupe ma y'abarara noro ane inkambi yo mu Rusenda iherereyemo Chef Juma Sibatwa yemeza aya makuru y'ubujura bumaze iminsi buvugwa mu mirima y'abaturage b'abakongomani bo mu Rusenda ndetse no mu mirima y'impunzi z'abarundi. Iki kibazo cy'ubujura kiza cyiyongera ku kibazo cy'amakimbirane abaturage b'abakongomani bagirana n'abarundi baba babahingiye.
Uragenda ugakorera umukongomani baheza kumukorera mugapatana nk'ikarati ni 15 cyangwa 16 hama igihe cyo kuguhemba akaza aje no gupima niba wakoze ikaro zibiri agaca kubwira ngo ni karimwe kandi ya mafaranga niba yaguhaye vase nk'ibihumbi bitanu akongera akaguha nk'ibihumbi bibiri agaca kubwira ngo amafaranga ntayo ngo uzagaruka kuyatora ariko usubiye kuyatora hari ni kugenda ukamuhiga ukamubura ugaca ukazinduka ukasubirayo ukagenda nk'inshuro zitatu umuhiga umubura.
Uyu muyobozi wa grupe ma y'abarara noro avuga yuko ibi bibazo bishobora kubonerwa umuti ariko ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAMU ryajya rigenda ryubahiriza amatariki yo guha impunzi ibiribwa ndetse n'ishyirahamwe rya SERI rigakoresha imihanda igana mu biturage bya grupe ma y'abarara noro kuko byafasha buri mpunzi kubona isambu zihingamo ku buntu bityo bigatuma ubujura bugabanuka ndetse n'inzara igashira. Edasengabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Fidaste Ngabo harakoze kuri iyo nkuru na kuri we duce dusozera ko ariko imbere y'uko duhana gahindukira twabwira ko umukuru w'igihugu ca Nigeria Muhammadu Buhari yiteguriye kubonana na perezida wa Amerika Donald Trump kuri uno wa mbere ngaha Washington. Ibyo baza kuvugana ni makuru yacu yo hanyuma. Ayo makuru atandukanye mutimu yumva sangapi ngece saha 12 abara makuru avugwa mu Burundi ngece saha imwe n'igice naho aza ko ari amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika ariko hagataho saa 10 turabafitiye n'ikiganiro muri isanga muze kuba ku maradio yanyu na Lidiane Nahazwe twari kumwe yakoze Facile Gebeu yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Linas yamufashije muhinga bw'ivyuma twemi tuwifurize indwi nziza.
Love now the cocoa. If I give it to you, girl, you go jogodo. Yeah, give me the contour. Come here, come get in this photo. Yeah, yeah, my heart is bigger than the ocean, ocean. Baby, let me be your Aquaman. And if you give me your lotion, I'm available.